Ingingo nshasha zishizwe ko na guverinoma ya Quebec kubiraba COVID-19 zigomba gutangura gushigwa mu ngiro guturuka ku igenekerezo 10 z'ukwezi kwa gatanu mu mugwa mukuru wa Quebec cyangwa capitale nationale. Izo ngingo nizi zikurikira: amasaha atarengwa yo gutaha imuhira no guhera isaha ya saa 3 n'igice z'umugoroba kugera ku isaha ya saa 11 za mu gitondo. Abantu kandi ntibemerewe gukora ibiterane iwabo imuhira ndetse no mu busitani bwihariye. Aho bishoboka, abantu bazakomeza gukorera akazi mu ngo zabo. Kubiraba amaresitora, ivyemewe gusa nuko abacuruzi bashira injya abaguzi iwabo mu ngo cyangwa abaguzi bakaja gutwara injya baguze ku miryango ya resitora cyangwa abagura injya batavuye mu modoka. Kubiraba amashure, abanyeshure bo mu mwaka wa mbere gushika mu wa gatandatu w'amashure abanza bategetswe kwambara agapfukamunwa cyangwa maske imwe isanzwe ikoreshwa kwa muganga igihe cyose bari mu ishure, igihe cyose bariko baragenda cyangwa igihe cyose bari mu miduga ibajyana cyangwa ibakura ku mashure. Ikindi kandi nuko abanyeshure bo mu mashure yisumbuye nabo bagomba kwambara maske igihe cyose bari ku ishure, igihe cyose bariko barakina mu bibuga by'ishure. Abiga mu mwaka wa gatatu, wa kane ndetse n'uwa gatanu w'amashure yisumbuye bazajya bajya mu ishuri umunsi umwe muri ibiri. Ibi bikurikira kandi vyemerewe kugurura, gusa bikugurura hakurikije ingingo zisanzwe ziriho zo kwirinda icyorezo. Ibizugurura ni inzu z'ubudandazi ubwo ari bwo bwose, inzu ndangamurage ndetse n'amasomero, inzu zerekana sinema n'izerekana ibiterane. Aha ngaha ariko ntibemerewe kurenza igitigiri cy'abantu 250. Insengero nazo zizemererwa kugurura ariko zitarengeje igitigiri cy'abantu 25. Iki gitigiri kandi nico kigenderwa ko igihe abantu bariko barashingura cyangwa mu birori bya mariage. Ibikogwa bibera hanze vyose biremewe igihe abantu batariko baregerana cyane kandi batarenze abantu 8. Imyitozo yo kunonora imitsi ibera mu nzu nayo yemerewe kugurura, ariko ahangaha ivyemewe nuko umuntu akora imyitozo ari wenyine cyangwa ari babiri cyangwa abantu batuye mu rugo rumwe. Imyitozo yemerewe ibijyanye no koga muri piscine, ibijyanye no kunyerera ku rubura ndetse abakina tenisi n'abakina inkino ya badminton. Inzu zisanzwe zikorerwamo imyitozo yo kunonora imitsi zizwi nka gym zo zizakomeza kugara.